Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze none.
Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze muri ano makuru 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 yaranze none dubiturangije. Turagaruka ahanini ku makuru y'umutekano bene makuru ajanye n'amasendika yaba yabaganga canke yabigisha kuri mikro ni Desire Hatungimana muhinga bw'ivyuma naho hari Lambert Niyonzima. Mu makuru y'umutekano abasirikare batandatu b'u Burundi harimo umwe w'ipete rya majoro nibo bakomerekeye mu ngwano za izima z'imisi zibera mu ntara ya Cibitoke. Amakuru radio Inzamba ikura mu basirikare bari muri iyo ntara yemeza ko igisirikare cy'u Burundi kitamenye neza umwidondoro wabo bariko baragwana. Inkuru ya Parfait Mudasigana.
Izo ngwano zivugwa mu ntara ya Cibitoke ziriko zibera neza na neza ku musozi w'inyoni uri muri komine ya Mabayi kuva ku munsi wa gatandatu. Nkuko amakuru dukura muri bamwe mu basirikare b'igihugu bari mu ntara ya Cibitoke bivuga, igisirikare cy'u Burundi ntikiramenya neza umwidondoro w'umugwi w'abitwaje ibigwanisho uri kuri uwo musozi wa Twinyoni. Ariko abo basirikare bavuga ko uwo mugwi witwaje ibigwanisho ikiboneka ari uko udashaka kuva kuri uyo musozi kandi witeguye kugwana n'igisirikare cy'u Burundi. Isoko rya radio Inzamba mu ntwazangabo z'u Burundi rivuga ko gushika ubu abasirikare bo mu batayon y'amajana 411 aribo bahanganye n'uyo mugwi w'abitwaje ibigwanisho, ariko ko n'izindi batayon ziriko ziregeranywa kugira batuze uyo mugwi w'abitwaje ibigwanisho. Iyo ntwazangabo mu gisirikare isigura kandi ko kubera ko abo bagwanyi bamaze gushinga ikirindiro ku musozi wa Twinyoni usumba yose, igisirikare cy'u Burundi kiriko kiritegura kugira bakoreshe ibikoho binini binini kugira ngo babakure kuri uwo musozi wa Twinyoni. Amakuru radio Inzamba ikura mu ntwazangabo z'u Burundi zitandukanye avuga ko abo bagwanyi bari ku musozi wa Twinyoni bo barabagwanyi b'umuhari FDLR ugizwe n'abakoziho nyabwoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Ayo makuru akavuga ko abo bagwanyi boba babuze isaganirizo kubera ko bakuwe mu mashamba y'igihugu cya Kongo kandi ko ubu badashobora gusubirayo. Uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke kugira ngo atange umuco kuri abo bagwanyi bavugwa mu ntara ya Cibitoke. Turamukena.
Umuhinga nonosi vya politique Gérard Birantamije avuga ko hamwe mu Burundi ho bikirimbiro iyo migwi y'intera hamwe Uburundi bwa buriko bugwa mu mutego butazovamwo. Avuga nyabona ko kimwe mu vyokogwa ari gufatanya n'akarere bagatuza iyo migwi yabicanyi. Tega matwi Gérard Birantamije.
Cyo muti ndabona mu mitegere ibiri. Wa mbere umuti woba umuti wa politique. Ndibaza yuko Burundi ta nyungu nini bufise mu kureka iyo migwi yagirizwa iho nyabwoko ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda, iho nyabwoko ryagiwe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo migwi simbona yuko yoba Burundi bwa ofise inyungu yuko iyo migwi iza ikacumbika mu Burundi. Murasanze muzi yuko ahubwo iyo migwi bari bararitse kuva kera, yuko abantu bafatanya ibihugu bifatanya kugira ngo bikureho ahantu bavuga nk'amasezerano yabereye Rusaka, amasezerano yashyizeho irya CGL n'ibindi. Nari kararaba Burundi ahubwo bwari bufise inyungu bw'uko bugwanya iyo migwi ntihave ihindura Burundi bugire ikirimbiro, Burundi bugire nka Kongo. Ica kabiri ni uko umuti umuntu yotora kubijanye n'ibya gisirikare rero ni ukuvuga iyo migwi ikirahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Imaze guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, Burundi nta nyungu bufise bwo kuguma bureza amaboko, ahubwo butegereza kuyigwanya bugafashanya ndetse na Kongo, bugafashanya n'u Rwanda, bugafashanya n'ibindi bihugu byose na n'ishyirahamwe mpuzamakungu ririmo bita MONUSCO riri muri Kongo kugira ngo ahubwo bamire hakiri kare bayiteshe iyo migwi y'inkorabara ntishobore kubandanya irumbanya umutekano mu Burundi. Kuko nibatabikora uko novuga ko bazoba bishize mu mutego kumvo zibiri. Umutego wa mbere ni uko amakungu yose azovuga ati u Burundi bushigikiye imigwi twe dutera ivyara, uzoba ari umuvumo ku gihugu, uzoba ari ingorane nkuru cane ikomeye. Ca kabiri ni uko mu gihe azoba batagwanije iyo migwi mu vya gisirikare ngo bayigwanye bayomore bahituze isubiri ya jiva canke ivyeho gose, ni uko na wazo wariko wariko egera ingorane hagati y'ibihugu byo byamaze gufata ingingo yo kugwanya iyo migwi no kuvuga igihugu cha Kongo n'igihugu cy'u Rwanda navyo kaba ari ibihugu duhanura bibe kandi usangiye bitari bike no kuvuga rero ko muri ico gihe azo ingorane zishobora no gutuma haba intambara zikomeye hagati y'ibyo bihugu.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ubu naho tutandukire amakuru avugwa mu masendika urunani kosesona ruhurikiyemo amasendika y'abigisha rateye umuti muhagaze n'inyingo yo gukukuruka ku myaka 60 ku bakozi ba leta harimo abigisha mu rwandiko ugo runani werutse gusohora rubona ko hamwe iyo ngingo yoshirwa mu ngiro yogira ingaruka mbi cyane ku miryango yabo bakukuruke. Urunani kosesona rugasaba ko imyaka yo gukukuruka yogumizwa kuri 65. Iyo nkuru tuyibaza Jean Georges Kibogora.
Iyo ngingo yo gukukuruka ku myaka 60 yateye ibibazo bitandukanye mu bakozi ba leta na cyane cyane bo mu bisata cy'abigisha. Abo bigisha ikibatangaza ngo nuko icyo kibazo caganiriwe cyane mu nzego za leta na cyane cyane mu nama nkuru z'amateka mu ntumbero yuko iyo myaka yo gukukuruka yoshirwa kuri 65 bijanye nuko ubutunzi bwifashe mu kigo INSS gitekaniriza kazoza abakozi no mu ntumbero yo gushyira ku rugero rumwe abakozi benshi bo mu bihugu byo muri Afrika yo mu buseruko. Amasendika ahurikiye mu runani kosesona avuga yuko imyaka 65 ariyo yumvikanywe ko mu nama yahuje abaserukira leta, abaserukira abakozi n'abakoresha bari kumwe n'abaserukira ikigo INSS. Muri uwo rwandiko urunani kosesona bivuga yuko rudatahura ingene ibyo byumvikanywe ko byogwizwa n'ubusa. Rusigura kandi ko gukukurutsa abakozi ku myaka 60 bitora aba bakozi bose kuko bose ngo ntibagengwa n'amategeko amwe ajanye no gutekaniza kazoza abakozi. Ayo mategeko ngo tekanya yuko abakozi bo mu bisata by'abigisha, abaganga n'abacamanza, abakozi bakukuruka ku myaka 65 kandi yuko ibyo byabwizwa kubahirizwa kandi yuko ibyo byabwirizwa gufatwa nkuko atawuzobigaruka ko bimwe bita droit acquis mu rurimi rw'Igifaransa. Hamwe ivyo bintu bitokurikizwa ingaruka ngo zobambi cyane ku miryango yabo bagiye gukukuruka kuri iyo myaka 60, ingaruka mbi ku mashyirahamwe yo gufasha abigisha, ku mashyirahamwe y'ubutunzi, reka mbere no ku mabanki. Runani kosesona rusaba cyane cyane leta y'u Burundi kubahiriza ingingo ziba zafashwe mu biganiro hagati yayo abaserukira abakozi n'abakoresha hamwe rero n'amategeko mpuzamakungu ajanye n'akazi.
Tukivuga amakuru ajanye n'amasendika, ukutumvikana niko kurangwa hagati y'umushikiranganji w'amagara y'abantu Tadendi Kumana be n'amasendika CNTS na SINAPA y'abakozi b'ubwo bushikiranganji. Bamwagiriza gutwara nabi hihishijwe inyuma kurya ibiturire. Ivyo bikaba bibeshuzwa n'umushikiranganji ubwiwe. Ikibazo kikaba kiri mu minwe y'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni aherutse kuronka makete y'izo mpande zose uko ari zibiri. Tubibaze Patrick Mitabaro.
Ayo makete abiri yarungikiwe umushikiranganji wa mbere agaragaza ukwinu ubu mushikiranganji ariro magara y'abantu birangwa mu bakozi b'ubwo bushikiranganji bahurikiye muri sendikasi na pa na CNTS. Ayo masendika yagiriza umushikiranganji ko mu gutwara atigeze ashyira imbere ibiganiro vyamye bihuza abakozi n'abakoresha ico bita dialogue social mu Gifaransa. Umushikiranganji ngo yavuga ko igihugu kidatwarwa n'amasendika. Nikete bandikiye umushikiranganji wa mbere berekana urutonde rw'ivyo amwagiriza, berekana ahanini ibijanye n'intwari tabereye mu ngingo zifatwa mu mushikiranganji, ingingo zinyegeje inyuma kujya ruswa nk'uko biri muri iryo kete. Muri izo ngingo havugwamo ibijanye no guhindurira ibibanza abakozi bikogwa habanje gutanga ibiturire, gutanga ubuzi hatisunzwe amategeko agenga integuro y'ingene ubuzi butangwa muri leta Statut General des Fonctionnaires mu Gifaransa. Bavuga kandi no gutunganya nabi uburyo bwagendewe ikiza cya COVID-19 mu Burundi no kudakorana n'abayobozi bamwegereye mu gufashanya mu bijanye n'intwaro y'ubushikiranganji. Ikete ryayo masendika rivuga muri rusangi ibiturire bitangwa ari nabyo byazingamitse ubwo bushikiranganji ibyagirije umushikiranganji atatevye kuyamiriza. Nikete yavuye yandikira umushikiranganji wa mbere Dr. Tadendi Kumana yishuye avuga ko ibyo ayo masendika amwagiriza ari kinyoma cyeruye cy'abaserukira ayo masendika, akongera koko ayo masendika akorera ku nyungu zabo yita ko yazivyaye de parrain mu Gifaransa atavuze ariko abari bo muri iryo kete yandikiye Alain Guillaume Bunyoni. Umushikiranganji avuga kandi ko atigeze akura ibiganiro hagati y'amasendika n'ubushikiranganji, yagiriza ku ruhande rwiwe ayo masendika ko ashaka nyabura kwisuka mu burongozi bw'ubushiranganje bw'amagara y'abantu ubushiranganje Dr. Tade Ndikumana asanzwe arongoye akemeza ko we atwara abanze gukorana nabo basanzwe bafashanya
amakuru kuri radio Inzamba agateka kabarabandanya kushika mwaka wa 2025 amakomine yose yo mu gihugu azobarangwamwo umuyaga nkuba uwo muhango watanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uw'Imana mu ntara ya Gitega yamara abahinga mu bijanye n'umuyaga nkuba babona ko uwo mugambi udashoboka muri ico kiringo Bertrand Ngendakuriyo arabitubwira
imbere bagumya banga bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu Evariste Ndayishimiye arongoye inama y'inararibonye mu mugambi CNDD-FDD akaba n'umukuru w'igihugu yemeye ko mu myaka iri imbere amakumi ne yose y'igihugu azobarangwamwo umuyaga nkuba
Muyaga nkuba nagiranda babwire emwe nimwe abona dushitse mu 2025 ngaho mudafise umuyaga nkuba muze muce mumfata kuko nidushaka ikomine nimwe mu Burundi hazogira mu mwaka w'2025 idafise umuyaga nkuba nidushaka dushaka ubu rero dutangure gukora dushaka gukora utagira umuyaga nkuba wokora iki ko dushaka ko musitanteri byakoze tuzosha tubimenya ubwo nyene joshoboka gute atagira umuyaga nkuba akoresha imashini nyabwonko
afatiye ku biharuro byakozwe n'ishyirahamwe ritanga umuyaga nkuba Regideso mwaka w'2017 Albert Sengiyumva umushakashatsi muri kaminuza ya Liège mu Bubiligi mu gisata kinjanye n'umuyaga nkuba yemeza kwishigwa mu ngiro y'uwo mugambi ridashoboka
turazi biharuro Regideso yatanga mu 2017 icyo gihe yatanga yuko abantu bafite umuyaga nkuba ari indwi n'ibice 21 kwijana abandi baba nk'ahantu haca zijya nsinga za Regideso mugabo badafise umuyaga nkuba cyangwa baba hafi yaho byerekana yuko imihana cyangwa imiryango ibiri kuri itatu ibayeho mu Burundi itagira umuyaga nkuba kugira ngo iyo miryango tuyihe umuyaga nkuba bisaba yuko yari kugwiza inshuro zitatu umuyaga nkuba yari ifise mu 2016 nuko icyo gihe 2016 yari ifise umuyaga nkuba ungana na 287.4 gigawatt ibyo bisaba yuko ikigira yubaka ingomero nshasha itagura ijya rezo elektrike yayo ariko dufate ko bikozwe naho byokogwa aboronka umuyaga nkuba buba 31.68% kwijana urumva yuko tutarashikira amakomine yose canke abanyagihugu bose
kugeza ubu mu Burundi umuyaga nkuba ubarizwa mu bisagara bikuru bikuru n'uduce tumwe tumwe twimarurwa akenshi usanga dukesha umuyaga nkuba kumvukira ziba zarigeze kuba zifise gihagararo muri leta
mu makuru nayo ajanye n'ubutungane abaharanira agateka kazi na muntu be n'abamenyesha makuru bari mu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bagakatigura urubanza rwo guherayo barandikiye sentare nahinyuzwa bayimenyesha ko bunguruje Mushingwa manza Armel Niyongere ari muri abo yamenyeshije ko bahisemwo guca muri iyo nzira kuko abashingwa manza batuma bagirwa ko iterabwoba CNDH nayo bahisavye ko ibasabira dosiye yabo batigeze baronswa n'ubararindiriye amasa hera mu nzira Armel Niyongere ati naho go rubanza rurangwa mu manyanga menshi bahisemwo kunguruza
twebwe twavuze duti dutegerezwa kwisunga amategeko naha abandi bariko barayahonyanga dufata ingingo yo kunguruza urubanza imbere ya sentare nahinyuzwa ikinacho nuko twasanze iyo dosi igoye kuko abo twatumye batugira bati tugiye muri greffe ya Cour Supreme batugira ko iyo dosi batayakira uzana igipapuro icyo ari cyo cyose cinjira muri iyo dosiye ategerezwa gusaba uruhusha umukuru wa sentare nahinyuzwa turabaza muri kumushikiriza manza mukuru wa Repubulika na wenyene muri sekretari baravuga iyo dosiye nta kimwe twakira kijya muri iyo dosiye kuko ibyo ntibirekuwe mutegezwa kubisabira uruhusha procureur general de la Repubulika urumva rero yuko bigoye twebwe mugabo twafashe ingingo yo kubirungika ku buhinga ngurukana bumenyi bwa sentare nahinyuzwa yuko bogerageza kwakira ibirego byacu hama bagaheza bagakosora amakosa yakozwe ikindi nacho hari ingingo ya 214 y'igitabo cy'ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa ivuga yuko mu gihe harimo utunenge mu rubanza umucamanza arafise uburenganzira bwo gukuraho urwo rubanza atarinze guhamagara abakurikiranwa Tusaba rero yuko iyo ngingo yojaho bakayikurikiza kuko abo bakurikiranwa bose bari hanze bahunze umutekano muke batinywa kwicwa n'inzego za leta.
Ninonga harero duce dusozerera no makuru nkabashimye mbere mwese mwafasha akajya kwanyu ko dutega matwi mwari kumwe na Desire Hatungimana kuri mikro muhinga bw'ivyuma yari ya mbere niyo nzima mugire umusirimana mwiza.